Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kane itariki 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2016. Muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo kaze mu biganiro byacu.
Igihe cyose habaye amatora mu gihugu cyacu, haca haba ingorane, haba kuburabuza ko atunganywa cyangwa kutemera ibyayavuyemo, hanyuma hagakurikira ubwicanyi nk'uko mwagiye murabibona.
Uwo ni Musenyeri Justin Nzosaba mu ijambo yashikirije igihe ariko yugurura ibiganiro bihuza Abarundi mu ntara ya Gitega. Inkuru cyo kumwe n'ayandi makuru avuga hirya no hino ku isi, harimo ivyerekeye uwundi muntu yasanganywe Ebola muri Sierra Leone n'ibiganiro vy'amahoro ku gihugu ca Siriya, turaza kubiyabashikiriza mu kanya. Reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko ibiganiro mpuzamakungu kuri kazoza ka politiki k'igihugu cya Siriya bitazotebeshwa. Ivyo John Kerry yabishikirije ku ruhande rw'ikoraniro ryerekeye ubutunzi ku isi mu gisagara cya Davos mu gihugu cy'u Busuwisi, inyuma y'uko abonanye uno munsi wa kane n'intumwa y'ishyirahamwe ONU ku byerekeye igihugu cya Siriya Staffan de Mistura. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryashyizeho itariki 25 z'ukwezi kwa mbere nk'itariki yo gutangura ibiganiro ku kiringo mfata kibanza hagati ya leta ya Siriya n'abatavuga rumwe nayo. Nyamara ukutumvikana kubandanya ku byerekeye abatavuga rumwe na leta ko bagira uruhara mu biganiro byatumye iyo tariki idashobora kubahirizwa. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko ivyo biganiro bishobora kwigizwayo umunsi umwe canke ibiri mu gihe abazobijamwo bazoba bariko baratumigwa. Ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje uno munsi ku wa kane ko umuntu agira kabiri yapimwe Ebola mu gihugu ca Sierra Leone, aho kwiyadukiza ko umugera wa Ebola kwatangajwe ko kwarangiye mu kwezi kw'icumi na rimwe. Inyuma y'ico kiringo umuntu wa mbere yatangajwe mu ndwi iheze ko afise Ebola, igihe iyo ndwara yatogwa mu kiziga c'umufaso na kiri muto yagwaye mu nyuma yaho aritaba Imana ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere. Umuvugizi w'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS Tarik Yarasevich yatangaje ko uwo mufasoni yamwitayeho ni inasenge wiwe igihe yari arwaye nawe yasanganywe Ebola. Amenyesha ko uwo muri inasenge wiwe ariko arakwirikiranwa mu kibanza yakumiwemwo aho yerekanye ibimenyetso vya Ebola. Ariko aravugwa muri iki gihe ishyirahamwe OMS ryatangaje igihugu ca Liberia ko kitarangwamo Ebola mu ndwi iheze. Salah Sabdo Fara, umuislamu w'umunyakenya, yarashwe inyuma y'uko yanse gutandukanywa n'abakristu igihe umugwi Al-Shabab watera ibisi yarimwo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Kenya mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze. Yaritavye Imana ku muhingamo wo ku munsi w'Imana mu bitaro Kenyatta National Hospital. Salah Sabdo Fara yarashwe igihe umugwi Islamic State wagira igitero kuri bisi itwara abantu, akaba yari yajanywe mu bitaro vyitwa Mandela imbere y'uko ajanwa n'indege i Nairobi ku itariki 23 z'ukwezi kw'12. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika mu ntango z'ukwezi kwa mbere ari mu bitaro, Fara yatangaje ko idini rya Islam ari idini ry'amahoro kandi ko abayisilam n'abakristu ari ababanyi. Muvyara wiwe Ibrahim Salah yemera ko Fara yakoze ibitumbereye igihe yanka ko bamutandukanye n'abakristu muri bus. Amenyesha ko Fara yari umuntu mwiza mu gitero cy'umugwi Islamic State cyo mu kwezi kw'12. Abagwanyi b'uwo mugwi barashije kuri bisi itwara abantu imbere y'uko babaza bari muri iyo kuyivamwo bakitandukanya bifatiye ku idini. Muri kumwumviriza Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi mudukurikirana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com. Radio ya Amerika I Washington DC aho duhera ku makuru iyo mu karere duhere ku makuru avuga ku byerekeye Burundi abategetsi baserukira ibihugu biri mu gwego kwishiramwe mu zamakungu ONU rejejwa amahoro n'umutekano ku isi bashitse mu gihugu cy'u Burundi bikaba bitegekanijwe ko president w'u Burundi Pierre Nkurunziza azobakira ejo ku munsi wa gatanu mu ntara ya Karuzi nkuko byatangajwe n'ibiro vya president ku yindi nkuru yerekeye u Burundi uno munsi vyabiganiro vyategurwa n'umugwi washizweho na leta y'u Burundi vya bandanirije mu ntara ya Gitega aho vyitabwe n'abantu bashika amajana 5 uravye ko abantu bagiye bahana amajambo bose banenze amahanga cane cane ububirigi bavuga ko atabiganiro vyo hanze bakeneye ni inkuru ya kurikiranywe na Fide d'Antoine
muri ivyo biganiro vyahuje abarundi basaga amajana 5 baserukiye bajejwe intwaro abihebeye imana amashiramwe yigenga ayabakenyezi ndetse nayo gwaruka Musenyeri Justin Nzosabarongo uyu mugwi wa leta wigenguje rutunganya ibiganiro hagati y'abarundi yatanguye atanga intumbero y'ivyo biganiro
Byarabonetse ko igihe cyose habaye amatora mu gihugu cacu haca haba ingorane haba kuburabuza ko atunganywa canke kutemera ivyayavuyemwo hanyuma gakurikira ubwicanyi nkuko mwagiye murabibona kandi mubibona n'ubu canke muvyumva ku maradio abantu bagiye baricwa abandi barahunga bahunga igihugu cabo aha twobibutse ivyabaye mu myaka 61 igihe incungu yo kwikukira ku Burundi yagandagurwa umuganwa Rudoviko Rwagasore mukibuka 65 aho indongozi zitari nke zagandagurwa n'abandi bagiye baragandagurwa mu myaka yakurikiye nko 72 abandi bagahungira mu mahanga muribuka 88 aho ibara ryago mu makomine ya Ntega na Marangara muribuka 93 aho incungu ya demokrasi nyenicubahiro Melchior Ndadaye yagandagurwa muribuka mu 2015 niho tugeze aho haduka intureka mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'ubwicanyi bwakurikiye
abafasha amajambo muri ivyo biganiro bose basa n'abari bafise imvugo imwe ifatiye mu gahanga mahanga na cane cane igihugu c'Ububiriki mwafashe ya mbere mu kwifatira mu gahanga mahanga yaba Festus Ntanyungu umunyamabanga nshingwa bikogwa uwo mu gujeje gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi
hakwitura ubutungane bwabo bukurikiza amategeko naho wari umunege naho wewe utakora neza uko bashaka bituye Ububiriki bituye ishyamwe mpuza bihugu by'Iburayi ishyamwe mpuza makungu ONU hakwitura inzego ngo zibatunganirize
aho yavuze ko abatemeye amatora bagiye kwitura amahanga aho kwitura inzego z'ubutungane z'u Burundi undi munyagihugu yagiye kure kuko yavuze ko batazokwemera kuba abaja b'ababirigi n'abanyamerika bashaka ibiganiro vyobera hanze y'igihugu
turabiyamirije inzira zose batotena namwe turakanuye kurya anyi harabahumwe bahamaurije abajene ngo nibahagarare ngo nibemera ngo amatora ngo bazaba babaye abaje natwe ntuzokwemera abaje b'ababirigi n'abanyamerika tuzobiyamiriza izuba ryaka hako tuzobimbwa tuzobimva
uno munyagihugu ari mu batowe kurongora umutumba wa Mungwa yabajije niba abarundi bafite ide na ababirigi
umukuru wacu w'igihugu yatowe muri 2005 igihugu cyari cyaracitse umunyota bariko baramwirukako bamwita ko ari umugesera ayo makungu yo hanze n'ubu bariko baravuga ko igisirikare gishashe bariko baragituka ubwa mbere mutubarize ababirigi icyo twebwe abarundi twabaririye mutubarize ko hari hideni twoba tutarabariha
uyu mukenyezi nawe yasabye ko imigambwe iri mu Burundi ari myinshi asaba kugabanywa hagasigara mike akajagari karangwa mu migambwe kagabanuke
ko bi migambwe mike kandi igezwe no mwibwirizwa shingiro bakabishimikira ko imigambwe mike igakurikiza ayo mategeko y'ibitsina n'iki nubwoko nkuko ibwirizwa shingiro izoba yabigize
abandi batari bake bafasha amajambo basavye ko leta mu gutanga kazi yo kwirinda gukoresha nkunzi kandi kagwiza kazi kugwaruka kuko ari bo bakoreshwa mu guhungabanya umutekano igitega Fidel d'Antoine Sabimana kubwijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda aho sentare inkuru ya gisirikare yabunanishije Colonel Tom Byabagamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare bacunga President Kagame kucaha cyo guhisha ivyo fashije gutahura icaha we na muramuwe General Rusagara barakana ivyaha bagirizwa bakavuga ko abashikiriza manza babishingira ku isano bafitaniye aho kushingira kubimenyetso nivyo dushikizwa na Eric Bagirubusa
igihe cyose habaye amatora mu gihugu cacu haca haba ingorane haba kuburabuza ko atunganywa canke kutemera ivyayavuyemwo hanyuma hagakurikira ubwicanyi nkuko mwagiye murabibona
mu dutunge kuvyaguranye kuvyerekeye ubuhinga bw'ivyuma yamara turiko turagerageza kugaruka kuri iyi nkuru twariko turababwira ko sentare nkuru ya gisirikare mu Rwanda yaburanishije Colonel Tom Byabagamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare bacunga President Kagame gucaha cyo guhisha ivyo fashije gutahura icaha we na muramuwe General Rusagara bakaba bahakana ivyaha bagirizwa bavuga ko abashikiriza manza ba bishingira ku isano bafitaniye aho gushingira ku bimenyetso nivyo dushikirizwa na Eric Bagirubusa
Imbunda ebyiri za pistol imwe ya Vector General Rusagara avuga ko yakuye muri Afrika y'Epfo mu 1997 n'indi ya Jericho yakuye muri Israel muri 1999 zafashwe nyuma yo gutabwa muri yombi nizo ubushinjacyaha bushingiraho bumurega icyaha cyo gutunga intwaro binyuranije n'amategeko nubwo bwemera ko General yemerewe gutunga imbunda Ubushinjacyaha buvuga ko yagombaga kuzimenyesha Ministeri y'Ingabo kuko yari yarahindutse umusivili. Bwavuze ko yigeze kujya mu Bwongereza zisigira Sergeant François Kabayiza wari umushoferi waho kuzishyira ubuyobozi. Ubushinjacyaha buvuga ko Sergeant Kabayiza yatunze izo mbunda mu gihe cy'imyaka 5. Buravuga ko General Rusagara akimara gutabwa muri yombi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 2014. Uyu mushoferi we yafashe izo mbunda ajya kuzihisha kwa muramuwe Colonel Tom Byabagamba. Mu mvugo bwakoresheje mu rukiko yazizanye kwa muramuwe kuko yarazi ko adashobora kumuvamo. Bwashimangiye ko yashatse kuzimangatanya ibimenyetso. Ingingo y'amasano hagati ya Colonel Tom Byabagamba na muramuwe General Rusagara yashatse kongera kuzamura impaka ndende mu rukiko. Maitre Valerie Gakunzi wunganira Colonel Tom Byabagamba asanga kuzamura iby'amasano ari kwinjira mu buzima bwite bw'abaregwa bitagombye kuza mu rukiko yagize ati uvuze ko nyirurugo yapfuye si ubumwishe ikigaragara iyi dosiye y'ikirego cy'ubushinjacyaha ikoze nabi ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko amasano y'abaregwa garuka atari igitekerezo cyabwo buvuga ko bikubiye mu nyandiko mvugo y'uwahoze ari umushoferi wa Rusagara umucamanza Major Charles Madudu yihanangirije impande zombi ko adashaka kuzongera kumva amasano azamuka muri uru rubanza yagize ati Ntituri mu rubanza rw'amasano ni hazagira uwongera kubigarura. General Rusagara yabwiye umucamanza ko imbunda za masotera aregwa gutunga bihabanye n'amategeko yazibonye nka kado. Avuga ko yazihawe akiri mu kazi nk'umuntu wari ushinzwe ibikoresho bya gisirikare kandi ko bwa ubuyobozi bwa Eta Majoro n'abambasaderi b'ibihugu yaziherewemo bari babizi. Ko yarazitunze byemewe n'amategeko. Kubushinjacyaha imbunda ni za leta n'izitiza bishatse. Kado y'imbunda si y'amashati cyangwa inkweto. Mu kirego cy'ubushinjacyaha harimo ko izi mbunda General Rusagara yaratunze bishoboka ko yazikuye mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda. Namagambo uregwa yabwiye umucamanza ko yasoma yumva agize ubwoba. Ibivugwa n'ubushinjacyaha yabyise ikinyoma cya Semuhanuka. Colonel Tom Byabagamba yahise yaka ijambo abwira umucamanza ko utanze imbunda n'uyihawe atari bo bazinjiza mu gihugu. Yagize ati zizanwa na Ministeri y'Ingabo ikazishyikiriza abazihawe kuko nanjye iyo mfite nayihawe muri Israel. Icyo kuba umushoferi we Sergeant Kabayiza yarafashe izo mbunda akazijyana kwa muramuwe Colonel Tom Byabagamba, General Rusagara yabwiye urukiko ko yabimenye nyuma nabwo Kabayiza yarafunzwe, ageze muri gereza ngo yakorewe yica urubozo ngo azashinje shebuja. General Rusagara yemera ko yakoze amakosa nyuma yo gusezererwa mu ngabo ntiyaka icyangombwa cyo gutunga imbunda, ariko ntiyumvisha ukuntu byahindutse icyaha. Yavuze ko imbunda yaratunze mu myaka 19 atashoboraga kuzikoresha mu bugambanyi. Urukiko rw'abajijuregwa niba hari aho yaba yarigeze yandikisha izo mbunda mu buyobozi. Yavuze ko aho yajyaga hose bikaba ngombwa ko azisiga ku burinzi bazandikaga. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko umurinzi wandika imbunda atari ushinzwe kumenya niba nyirazo zifitiye ibyangombwa. Koloneli Byabagamba ushinjwa guhisha izo mbunda nawe yemera ko yazibitse ariko ko ataragenderewe kuzihisha. Uyu wakunze kumvikana mu ijwi ritomoye kandi ryuje ikiniga, yavuze ko yafashe inshingano z'umusirikare wari mu kazi yanga ko izo mbunda zakoreshwa ikibi kandi ko yaragamije kuzigeza kuba bishinzwe. Yabwiye umucamanza ko yahamagawe n'ukuriye iperereza mu gihugu Koloneli Franco kubyizo mbunda kuri telefoni, amwemerera ko zifite kandi ko yari hafi kuzitanga uretse ko yazitiwe n'uburwayi bwa nyina wari urembye. Yabajije atuma ukekwa aho guhisha ikintu usumuhamagara kuri telefoni cyangwa umugwa gitumo. Asa n'ushimangira ko ikihutirwaga muri icyo gihe bwari uburwayi bwa nyina. Koloneli Tom yabaze mu rukiko agakuru gato kandi yemeza ko kabayeho ko umwana yataye imbunda ari ku rugamba bamubajije ibyaye, yarasubiza ati mu ijwi yabitwayemo n'inka za data narazitaye nkaswe uwo muturika wanyu. Yashimangiye ko igisirikare cya RDF asa n'uwakivukiyemo agikuriramo ko nta cyagombaga gutuma areka ibyo yarimo. Ubushinjacyaha buvuga ko bitumvikana uburyo uregwa yamaranye izo mbunda iminsi itanu atarazishyikiriza abazishinzwe. Maitre Valerie Gakunzi yasabye urukiko kuzaca urubanza rwemeza ko Koloneli Tom atigeze ahisha ibimenyetso bifasha mu kugenza icyaha, cyane ko mu magambo ye nta n'iby'ubushinjacyaha bugaragaza uretse gushingira ku nyandiko mvugo z'uregwa. Iburanisha ritahani ku itariki ya 27 z'uko kwezi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric ko yindi nkuru yereke u Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe intwari ruvuga ko intwari z'igihugu zikiriho canke imiryango y'abitavye Imana zidafise umwihariko mu gufashwa ko bitabwaho nk'abandi banyarwanda. Urwo rwego rutangaza ko washizwe mu rwego rw'intwari biba ari igikorwa c'umuntu ku giti ciwe bitaraba umuryango akomokamo. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa na Asumta Kaboyi.
Buri mwaka tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri u Rwanda rwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu. Kugeza mu Rwanda intwari zemejwe zagera kuri 56, harimo izigera kuri 40 zikiriho. Izi nizo mu cyiciro cy'Imena. Ahagaragaramo abahoze ari abanyeshuri bigaga mu ishuri ry'Inyange, basabwe n'abacengezi kwitandukanya abahutu bakajya ukwabo n'abatutsi mu mwaka w'1997, babyanga bakaza kwicwa n'abo bacengezi. Muri abo banyeshuri harimo 40 bakiriho. Kuri bo kwitwa izina ry'ubutwari bakiri ku isi ngo bibasaba kwitwararika bikomeye. Bwana Sindahe Bafanueli ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abo banyeshuri barokotse bigaga Inyange.
Ntabwo byoroshye, bisaba kwigengesera cyane kuruta undi muturage usanzwe, kuko hari iyindi stati cyangwa se hari akandi karango ufite. Ariko hamwe no guhura kwacu, kuko dufite asosiyasiyo cyangwa se ishyirahamwe riduhuza, duhora dutyazanya twibukiranya amateka yacu n'uburyo twakomeza icyo gihango.
Benshi mu ntwari zikiriho cyangwa se imiryango y'intwari, yaba iziriho cyangwa iyitabye Imana, hari bamwe bifuza ko bakwitabwaho by'umwihariko n'igihugu kugira ngo basigasire icyo cyubahiro bahawe n'igihugu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari Bwana Deo Nkusi yabwiye Ijwi rya Amerika ko abantu bakoze ibikorwa by'ubutwari batari bategereje igihembo.
Intwari ni umuntu ku giti cye. Ubutwari ni ibikorwa yakoze bimugira intwari, kandi ibyo bikorwa ntabikora ashaka gushima. Bivuga ngo umubyeyi umuvandimwe niko ko bakwiye kugira ishema kandi baranarifite by'uko babyaye bavindimwe n'intwari. Ariko nibashaka kwiyitirira ko ari bo ntwari muri rusange. Ikindi ni uko utabona ikintu cyo gushimira umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa kingana n'ibyo bikorwa yakoze. Ariko kumuvuga ukamushima ukamushyira imbere y'abantu ukamutaka, numva ari ishimwe ubwaryo ritari rito cyane. Ibijyanye n'ibintu rero, ibyo nabyo tubitekerezaho, ntabwo tubishyira ni ruhande, ariko ntabwo ari byo dukwiye gushyira imbere nk'Abanyarwanda.
Kugeza ubu intwari z'u Rwanda ziri mu byiciro bitatu: Imanzi, Imena n'Ingenzi. Urwego rw'Imanzi ni rwo rushyirwamo abantu batabarutse badateshutse ku butwari. Nta muntu ukiri burushyirwamo. Ubu iki cyiciro kirimo umusirikare utazwi uhagarariye ubutwari bw'abaguye ku ntambara yo kubohora u Rwanda, hamwe na General Fred Rwigema wayoboye urugamba ku ikubitiro. Urwego rw'Imena rugaragaramo Mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, rwa Gasana Michel, Madamu Uwiringiyimana Agatha wabaye Minisitiri w'Intebe mu mwaka w'1993 akaza kwicwa muri Jenoside, Niyitegeka Felicite wiciwe ku Gisenyi mu gihe cya Jenoside yanze gusiga Abatutsi bari bamuhungiyeho. Iki cyiciro kikabamo abanyeshuri b'Inyange 47 barimo 7 bapfuye n'abandi 40 bakiriho. Imena n'Ingenzi ni inzego ebyiri zishobora gushyirwamo abantu bakiriho, ariko kugeza ubu nta muntu n'umwe urashyirwa mu Ngenzi. Ngo ubushakashatsi buracyakomeje nk'uko Komisiyo y'Igihugu ishinzwe Intwari z'Igihugu ibitangaza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwo rwego Gana Musidewo avuga ko gushyirwa mu kiciro cy'intwari ukiriho ntawe bikwiye gutera impungenge kuko igihe washyizwe muri iki kiciro ateshutswe ku butwari bwe itegeko riteganya ko yabwamburwa
ariko itegeko rirateganya riteganya yuko nuko umuntu yaba yarashyizwe mu rwego rw'intwari bigaragaye ko yateshutse habaho iperereza akaho gushakashatsi hakabaho ibintu bifatika ntawe ubishidikanyaho akaba yakurwa kuri urwo rwego agasubira inyuma cyangwa akavamo rwose biri mu itegeko ntabwo ari ibintu abantu bashakashaka cyangwa bakwihimbira ariko bica mu nzego nyinshi nanone si ikintu ngo urwego rumwe rwacya mu gitondo rukemeza oya bica mu nzego nyinshi akaba yakurwa muri rwa rwego yashyizwemo
abayobozi b'uru rwego basobanura ko hari amazina 200 ari kwigwaho ngo hazavemo abazagirwa intwari z'u Rwanda umunsi w'intwari uzizizwa tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka uzabaye ku nshuro ya 22 usibye ibikorwa byo gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari kiri Remera mu karere ka Gasabo gikorwa n'abayobozi bakuru n'abamwe mu miryango y'intwari zashyinguwe ubundi ibikorwa byose byo kwizihiza umunsi w'intwari bibera mu midugudu insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti duharanira ubutwari twubaka ejo hazaza Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC Ihiganwa ry'umupira w'amaguru y'ibihugu vya muri Afrika ku bakinyi bakina mu bihugu byabo Shan rirabandanya mu Rwanda Ku telefone turi kumwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana rika rakurikirana iryo higanwa wiriwe Desire
Niriwe
washobora kutubwira kuvyerekeye inkino zabaye uno munsi kubato babashoboye gukurikirana izo nkino
Ego duhere ku kino gwa mbere nkuko tababwiye kare gwahuje umugwi wa Republika ya Demokrasia ya Kongo ayatenze Angola itsinze nyine kuri 2 uwo mugwi uca wironkera mbere burenganzira bwo kubandanya mu gice cya kane gishyira cya nyuma kikaba cyabaye igihugu cya kabiri inyuma y'u Rwanda muri kano kanya turiko turavugana hariko harakina igihugu cya Cameroon gitara mu mitwe n'umugwi wa Ethiopia ku munota 84 w'urukino iyo migwi yose iranganya ubusa ku bundi kabira ko ugo rukino kubice cya mbere mu gice cya mbere umugwi wa Ethiopia wasundi gwe rukomeye kane umugwi wa Cameroon bikavuga ngo nese ko Ethiopia umugwi waje witeguye ibyo bakangaje abantu bagerageje n'ibyo nabategereje rukino rwa mbere na Republika ya Demokrasia ya Kongo Ethiopia irasubira gose mu gice cya mbere umugwi wa Cameroon ariko icyo gice cyagiye kononwa nuko hacitse amasaha y'ikibuga kimuye iminota 11 yose amasaha aracika ku kibuga ibintu mbere tubagize hirya no hino basigaye yuko byayaturutse ku muntu yashyira amazu muri groupe yariko irasa amatara yasamaye hanyuma utabura umupira rero uhagarara iminota 11 muri kano kanya rero nkuko nakandi yabwira iyo migi yose irasanganya ariko igihe turagize cya kabiri Cameroon yahinduye cyane rwose ikaba ikirasatira bimwe bikomeye kuwa Ethiopia ariko agakatsinze kiraboneka kugera kuri uno munota akaba asigaye iminota gusa 4 kugira runo rukino rurangire mu gihe rero byorangira ukunya akaba muri ino migi uko ari 2 atanumwe w'uburonzi uburenganzira bwo kujya mu gice cya kane gishyushye hanyuma botegeza kurindira rukino rwa nyuma rukazoba rwose kuri Cameroon ko icyo kina n'umugwi wa Kongo hanyuma Ethiopia nayo igata umugwi wa Cameroon ugose na Kongo umugwi wa Ethiopia nawo ucukira na Angola
waravuze ibyo bibazo byabaye by'amatara uretse ibyo bibazo byabaye no munsi muri rusangi ukugene itegurwa ry'iryo ryizo nkino ryabaye byifashe gute
ugiye kuraba itegurwa muri rusange ni ibintu ubona koko koko byateguwe neza cyane ugiye kuraba ibibuga ni ibibuga byiza cyane rwose bibereye ijisho ugiye kuraba gacane cyane ku bibuga abantu baritabira bikaba mbere bimezereza cyane rwose abateguye inkino kubera iyo kenshi abakinnyi bakina birorera usanga bitaryoshye hari n'abari kubavuga bati u Rwanda rushobora no kuduha baronka amahirwe yo kwakira inkino za kane kuko biboneka yuko abanyarwanda bakunda inkino bakitabira ugasanga ibibuga byuzuye naho umugwi wabo utaba uri kurakina ikindi gishimishije ni ikintu kijyanye n'umutekano kuko ku kibuga hirya y'ikibuga harateguwe neza cyane ku buryo akamuntu n'umwe ashobora gutera ingorane z'umutekano ku kibuga bikaboneka koko ko byiteguriwe cyane rwose kino nkino byariteguriwe u Rwanda rwariteguye urabona yuko byari ibibuga baba abantu baba umutekano eka byose biraboneka koko ko kino nkino hageze baraduteguriye bihagije
naho kuvyerekeye ubusifuzi abarbitre gushika ubu bavyifatamwo neza muri izo nkino
alo sikakumbi mwumvise neza
ni kuvyereke abarwitre bizonkino gushika ubu bavyifatamwe neza
ego ugiye kuraba ngene bahagarikira zino hino biraboneka yuko arabahagarikira cyo ko batorokanije mu tugu tandukanye kandi babishoboye kuko sikuvuga yuko ibihugu byazanye imigiga hari byo byagira bahagarikije hariho na n'imigwi n'ibihugu bitagira imigiga muri rino higanwa ariko risino tarikije byerekana yuko CAF rero mu gutora abana bahagarikije yatoye abarikwiye iraboneka kugeza kuri no saha nta bantu bari dogera bahagarikije bibaye cyabisatamo neza amakarata tukura ratangwa y'umuhondo gatanga abantu bakemera amakosa bakoze yaboneka ko kuko kuri icyo gikorwa ugiye kuraba mbere muri Afrika kenshi havugwa byaruswa kaga bahagarika ibibono n'inkino ariko ugiye kuraba muri no myaka ibintu byarateye imbere cyane gose yaboneka ko nabahagarika izi bironderera ahubwo amanota kubandanya mu nzego zo hejuru bavuye muri zashane barajya muri kane bakajya mu gikombe cy'isi yose ubu rero biraboneka yuko bahagarika izi nabo nyine bamaze kurondera yuko bobandanya bikaba ari ibintu bishimishije cyane ubu rero twambira yuko hari icyo cyose kirasatira ishyigikiwe gose n'abanyarwanda mu rukino iri kurakina na Cameroon
bikaba bikiri ubusa kubundi
ego kugeza kuri no saha aske niko barabase umuntu umwe ngo rukino rangire ibitsindo no gusa kubundi
murakoze yari mugenzi wacu Desire Hatungimana ariko akurikirana ihiganwa rya Shan ririko ribera mu gihugu cy'u Rwanda bere ko dusezerana kubiganira vya kuri isaha tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze umwe za America John Kerry avuga ko ibiganiro mpuzamakungu kuri kazoza ka politike k'igihugu ca Syria bitazotebeshwa ivyo John Kerry yabishikirije ku ruhande mw'ikoraniro ryerekeye ubutunzi ku isi mu gisagara ca Davos mu Busuwisi inyuma yo kwabonanye uno munsi kwa kane n'intumwa ishira hamwe ONU ku vyerekeye igihugu ca Syria Staffan de Mistura tongeye tubabwira ko ishira hamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje uno munsi kwa kane ko umuntu agira kabiri yapimwe Ebola mu gihugu cya Sierra Leone aho kwiyadukiza ku mugera wa Ebola kwari kwatangajwe ko kwarangiye mu kwezi kwa 11 inyuma y'ico kiringo umuntu wa mbere yatangajwe mu rwiheze kwa fise Ebola igihe iyo ndwara yatogwa mu kiziga c'umufasoni akiri muto yarwaye mu nyuma yaho aritaba imana ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere Sala Sabdo Fara umuislam wo mu nya Kenya yarashwe inyuma yuko yanse kwitandukanya n'abakristo igihe mugwi al-Shabab wateri bis yarimwo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cha Kenya mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze yitavye imana ku muhingamo ku munsi w'imana mu bitaro Kenyatta National Hospital Sala Sabdo Fara yarashwe igihe mugwi Islamic State wagira igitero kuri bus itwara abantu akaba yari yajanywe mu bitaro byitwa Mandela imbere kwa janwa n'indege mu bitaro i Nairobi ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 Sentare mpuzamakungu mpana vyaha iri kirihweza nimba yocira urubanza Dominic Ongwen yari umutegetsi akomeye mu vyerekeye igisirikare w'umugwi Laws Resistance Army yagirizwa ubwoko bw'ivyaha vyo mu ngwano n'ivyaha bityoza agateka ka muntu 70 harimo ubwikanyi kugira abantu abashumba gusahura no gufata abunyamaswa abasivili inyuma yuko yumvirije abashikiriza amanza n'abamuburanira fititezwe ku mucamanza afata ingingo nimba hari ivyemezo bihagije kugira urubanza rube njoti mwese mwakurikiranye ibiganiro twa twabateguriye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye dushimiye engineer yadufashije ku buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro ari kumwe nanje Fidenio ngabo turabashimiye kuba mwakurikiranye ibiganiro twabashikirije tukaba tubifurije kugira umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.